Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo
Ndabara mukije ba kunzi mwese muteze amatwi radio inzamba gatika kawe sangukaze mu makuru mu kirundi twabatorokanje kuri no musi wa mbere turugendekerezo rya 2021 kigara mwaka wa 2022 ayo twabateguri nayo akabahagaze ku ngo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu bakozi bo kubitaro vy'Imakamba batari mu mugambwe CNDD-FDD bari doga kuba zafatwa kumwe n'ubuyobozi ufatiye kuvyumviro vya politike ho ngo abacerewe bahanishwa gukatwa amafaranga kugashiruka bute kabo ivyo bigakorerwa abatari mu mugambwe CNDD-FDD umwari mape Burundi buhirura negura ingendo ya leta y'u Burundi atacyo iravuga kuva wahoza no mukuru w'igihugu Pierre Boyo yayitavye imana ivyo biri mu rwandiko umuhari wasohoye kuri uwa mbere mwijambo ryo guhoza umuryango uyu yahoze arongoye Burundi Na imunzi z'abarundi baba mu karere ka Huye ni mugihugu kibanyi cy'u Rwanda bafise ibibazo byo kurihira abana baba amafaranga y'ishure igihe babahejeje igice cya mbere cy'amashure mu baserukira imunzi bamenyesha ko icyo kibazo cyamaze kubarengera mugenzi wacu Desire Hatungimana yarakubitiye yaraza kubituyagira muri ano makuru ahagarariwe mu bihugu by'ivyuma na Innocent Kubwimana mukanya amakuru mu Idonito
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasoko ikaze murano makuru hari umwigeme yafashwe ku nguvu mu ijoro ryo kwa Mungu aho yakora mu kabare muri komine Songa intara ya Bururi ukekwa muri ico caha n'umupolisi asanzwe ari nawe nyene ico kirabo umuryango uwo mwigeme ugataka utakamba kuwakoze icyo cyaha yuhagarikwa akanashengezwa imbere y'ubutungane inkuru tubaza mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
Umwigeme w'imyaka 21 yaheruka kurangiza amashuri yumvise umupolisi Elvis Arakaza Nyamiramabi yo muri komine Songa intara ya Bururi iri kwirondera umukozi yokoresha mu kabare uwo mwigeme ngo yaciye abona ko atomboye aronse aho abari sumamwo muri ako kabare kari ku mutumba Ruvumu wiyo komine nyene yasonga nkuko makuru dukura kuri uyo mutumba abimenyesha Nyamiramabi mu gipolisi Elvis Arakaza Gurachi yabwira ko azokora arara aho nyene kuri ako kabare ariko iminsi yo kuhakora ntiyabaye myinshi yatanguye ibikorwa ku munsi wa gatano uheze kuri uyu wa gatandatu uheze niho yakora gushika isaha zitandatu z'ijoro nkuko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza abariko barizi imyakanyota bose baratashe ariko umupolisi Elvis Arakaza ari nawe nyene kirabo agumaho niko kumwugarana uwo mwigeme yagasigura ko yamufatiye ko imbugita amubwira ko hamwe yotabaza iyo camyica uwo mwigeme akaba yagiye gutabaza umuryango wiwe bukeye kuri uyu w'Imana ababwira ko yaraye arasambanywa ijoro ryose mu muryango uvuga ko bagiye kuvuza uwo mwigeme ku bitaro by'Imatana bagasigura ko kuri uyu wa mbere bagiye kwituga umushyikiriza amanza wa Repubulika mu ntara ya Bururi ariko bakaba bafise amakenga kubera uwo mupolisi yagirizwa icyo cyaha cyo gufata ku nguvu uyo mwigeme n'ubu arashidegembya bagasaba ko ubutungane bwo muhagarika bukanamushengeza umupolisi Elvis Arakaza yagirizwa icyo cyaha twamurondeye agire icyo ashikirije ntitwashoboye kumuronga
Emmanuel turamukengurukiye bamwe mu bakozi bo ku bitaro by'Imakamba bari doga ko badafatwa kumwe n'ubuyobozi bufatiye ku vyumviro vya politike abacerewe bahanwa mu gukatwa amafaranga kugashiruka bute ariko ivyo bigakogwa ku bakozi batari mu mugambo CNDD-FDD gusa ubuyobozi bw'ibitaro ariko bukaba bwamirira kure ivyo bwagirizwa nabo bakozi Reverien Bazikamwe
Ujiri karibia chuo mwenye kurega na busa, mama hamu mionye.
Umuyobozi ajeti nwaro nugu tunzi ni watungwa urutoke mungora ne igice cy'abakozi bo ku bitaro by'Imakamba barimwo nkuko amakuru dukura kuri ibyo bitaro byemeza abanyuranye b'umugambwe CNDD-FDD ntibafatwa kumwe n'abandi mu gihe abatari mu mugambwe CNDD-FDD bakatwa amafaranga 50,000 iyo bacerewe abandi bo bihaye akazi na kawajama naho bashika inyuma y'amasaha abiri ntacho babavuga
urumva wajama atonde saa 3 nta nakimara yabakoze batatu saa 3 saa 4 nabo ni bahanuye ariko uko tatunda setel na 33 konsa demande explication ama abacoko tapine kasenka ni mire muri prime abakoze hano mu bavuga ko sino nta ushaka kuvuga bashobora ibishye
abo bakozi bakavuga ko batazi nako gashiruka bute ingene kangana kuko babibanyegeza ikindi kibababaza nkuko amakuru avangaho ku bitaro abandanya bivuga nuko ayo mafaranga bakatwa atawuzi caheza ngo akore
ukirimo twimenya kuko mitwa nibyo turiko tubaka yunga karenganye kare twimbe ku badafu bahora baragenda ngo gitsikoso kuvuga cyo gitsikosi abashamenye ati nani bivuga kata twimbe batukata kuko kanini cyabaho umuyobozi utanu na ukibumva na uwa wagize ibibazo barakwandikira bakagukata kandi dafu ni we yandikira abakozi dafu nisi n'akatabikora nisi n'abakinnyi n'abakinnyi
ntitwashoboye kuronka umuyobozi ajeje iby'intwaro n'ubutunzi Eric Ndagijimana ku bitaro by'i Makamba tubajije umuyobozi w'ibitaro Elias Nzeyimana yamirira kure ibyabo bakozi babagiriza kubwiwe guhana abacerewe ngo nibisanzwe kandi akemeza ko bahanwa kumwe arahakana ko babakata ayo mafaranga eka ngo nivyo kudafata abakozi kumwe bisunze iby'imigambwe navyo nyina byamirira kure
kabagenye bazikamwe nabo nyene tumukengurukire tubanaye n'amakuru twabateguriye Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi yazoshingurwa mu gihugu cya Mali aho yarasanzwe aba ibyo biri mu itangazo ryashizwe habona n'umuryango wiwe bamwe mu Barundi bavuganye na Radio Inzamba gatya kawe bavuga ko yarakwiye gushingurwa mu gihugu yamaze imyaka 13 arongoye abandi bati yohabwa niteka nk'uwagize uruhara mu kugarukana amahoro mu Burundi tubumvirize
gushingwa mu gihugu cya Mabuki nk'uko abandi babigira ariko kubera ko mbura umuryango wiwe utari hafi base kumushingura kumburi kure yaho bari ariko iyo ngingo jewe ntiyaba yanashimishije
umuryango wiwe wahisemo ikwiyofubwa mu gihugu cya Mali kubera ko abo bicabwira bazane icyo gisiga kirabigihande Burundi mu gihugu aho n'ubutegetsi buhari butarigera bwimbumenyesha Abarundi ndetse n'amakungu urupfu rwahoze arongoye Burundi ntigendigahise cyane
bino byakiriye nabi cyane ujya ari umukuru w'igihugu yatwaye igihugu cyacu cy'u Burundi mu bihe bigoye kandi afise n'ibintu byinshi igihugu kimwibukirako aho twovuga nk'umwe rw'abarundi ibijyanye na demokarasi ibyo byose niwe yashoboye kubyemera igihe afashe ubutegetsi 1976 agiye araje gutabara ubuntu uwo ni umuperezidanti ushobora kukora ibyo yakoze ninde ko muna bose bababwira ibiganiro bashobora kuvuga ngo ntibaze kubatera ku mukozi wabo noneho ukagira amatora kugira yemeye mu 1976 si kubera yakunda igihugu cyacu Burundi ubu rero mbona nk'uko uwo muhambara n'iteka ahubwo mbere y'uko ashobora n'umunsi ukwama bamwibukira
banje kugaya cyane igifatiye ubutegetsi bw'ujumbura kuko kuva yitabye Imana atarakina ntiyo yabivuga ko nta nuko yatara n'umutumwa bw'ubuhoza umuryango byose barumye rero je nkagira nti nakamara amaza kora umuntu yagarangoye igihugu nubwo hari ibyo babagiriza kugira bari guhamagara igihugu cyo hanze yateye isitori y'agahinda
yatangaje kandi biramara amaze kubona umuntu yakora igihugu kandi mu bihe bitoroshe gasahamwe muri Mali ntatahukanwe ni mgeo kuchiwe nga hamba nge teka itegu wa wande wa kuruwe hivu ya wati chane hama utagiri kwa saliko mkuli kihugu tuwe kumukanya yuko na watuwara kihugu uwe sana refu dede tibike tiwa chene kwa ano ewe wafashikile asinye masezika na ya rusha batamulika aniyo tango ndoge tiwa chene alikora wakushi kuu aki kwa hamga hanze wakwa hamga Burundi akateku iteka itegu wa kuruwe hivu nikituzi sura mbiku Burundi
amajwi yakaba yaturukanijwe na mugenzaje Francine Kanyange mu muhari mape Burundi buhire barabazwa n'ingendo ya leta y'u Burundi atakiravuga kuva hoza ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya yitavye Imana byo uri mu rwandiko uwo muhari wasohoye kuri uyu wa mbere mu ijambo ryo guhoza umuryango w'uwe yahoze arongoye Burundi Libera ni washiraka n'umuvugizi wa mape Burundi buhire arashima kandi ingingo y'igihugu cya Mali yo gutahukana ikiziga cy'umuhisi no kumushingurana iteka muri ico gihugu tega matwi Libera ni washiraka kandi yaganiriye na Parfum Dasigana.
Tuwa gaya cyane nyifato ya leta y'u Burundi na president Evariste Ndayishimiye kubona kushikuno munsi haheze hafi iminsi itanu umuhisi Petero Buyoya yigendeye ataco baravuga kuri urwo rupfu. Ni ibintu rero bitangaje na cyane cyane twibuka yuko CNDD-FDD yashyize ku butegetsi kubera amasezerano y'Arusha. Ayo masezerano nayo President Petero Buyoya yagize uruhara runini ya cyane no kwibutsa nuko igihe President Petero Buyoya yariko yitoza kuba umunyamabanga mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'Ifaransa umuhisi petero Nkurunziza yararongoye Burundi cyo gihe yaranditse kete rivuga neza ivyo umuhisi petero Buyoya yakoze yaranguye amushigikira kugira yitoze muri ico kibanza ni ibintu rero bitangaje kubona imvugo kubona inyandiko nibikogwa bitajanye na gatoyi ikindi tuvuga muri ubu rwandiko no gushimira leta ya Mali n'abarongoye igihugu ca Mali kubona bafashe ingingo yo gutahukana ikiziga cy'umuhisi president Petero Buyoya hanyuma Mali ikemera kuzomushingura muri Mali ibyo nakaranga k'abanyafrika ni nokwerekana wa mutima gufashanya na cyane cyane ubuntu n'ubushingantahe buranga aba Mali kandi tukaba tuzi yuko abarundi dushira imbere imigenzo y'ikirundi ari iyo y'ubuntu n'ubushingantahe ariko no munsi leta y'u Burundi na barisona bishimiye ibyo bavyibagiye
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru twabateguye turanalize mu bijanye n'intwari bereye kubona abakozi ba iza bubamaze amezi atatu arenga batarahembwa kubera hari abakozi ba wakazi ubushikiranganji bw'abakozi ba leta butabizi ngo babikoze baciye kubiri n'amategeko bivugwa na Gabriel Firarongoye Olicom kubwiye ngo hari inzira bicamwo ibyo gutanga akazi iyo bitagenze uko naho ababikoze baraheza bakabihanirwa kugatwe kabo tegamatwi Gabriel Firi arongoye ishyirahamwe Olicom igwanya abagibiture n'isesogwa ry'amatungo ya leta
cyango abakozi bahabwa akazi birafise inzira bifata iyo bahembwa biciye mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta fonction publique n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta nyene butanga ugo ruhusha bwumvikanye n'igisata abo bakozi bazokoreramo kugira ngo umukozi ashobore kuronka akazi urumva rero ivyo bikozwe gucyo n'ukuvuga yuko muri ya mafaranga leta itegekanya ko izo koresha muri bimwe mu gifaransa twita les frais de fonctionnement ica iyongera ko kugira ngo abakozi bashasha binjiye bashobore kuronka yo bahembwa rubrique budgétaire rero iba yashizweho n'ice yizigahemba abo bakozi hama ikigira kabiri nuko iyo leta yashizeho ama société nk'iyi société isanzwe iraba iby'imbuto zirobanuye ni gisata ca leta nivyo gisanzwe gihambaye ariko rero muri rusangi iyo bimeze gucyo igihe cyo bita administration personnalisée ifise ikintu bita conseil d'administration ingene bigenda mu kwinjiza abakozi amategeko ariko arakurikizwa nuko ubwa mbere umuyobozi mukuru w'icyo gisata avuga ibyo akeneye exprimer la demande akabisaba le conseil d'administration conseil d'administration ikabona yuko ibyo bikenewe mugabo nahone ibanza kuraba yuko muri amafaranga leta itegekanya kumwaka no kuvuga mwiyo entreprise nyene iyo entreprise irategekanya amafaranga yo guhemba abakozi iyo babona yuko iyo entreprise itagira ayo itagira ayo mafaranga abo bakozi ntibabyemeza no kuvuga conseil d'administration ntiyemeza abo bakozi iyo rero conseil d'administration maze kubona ko bikwiye ica igira inama ikabyemeza bikaja muri programme annuelle no kuvuga mu byatekanijwe kuzokorwa mu uyo mwaka igaca birungikira umushikiranganji basanzwe begukira akaba ari we aca byemeza babitakozwe gutyo haba harimo amakosa adasanzwe kandi wabikoze niweza akabibazwa kuko aba yarenza amategeko
nayo kubijanye n'amatongo ya Izabu arimahwa no mukumoso yahawe ishyirahamwe FOMIR itunganya umwavu w'ikizungu Gabriel Rufyira avuga ko inyungu z'umuntu canke umugwi w'abantu zitari zikwiye gushirwa imbere gusumba inyungu z'abarimyi borozi b'u Burundi muri rusangi n'ubunyene tumutega amatwi
twebwe mwishirahamwe Oricome twibaza neza yuko cyoba ari byo byabaye cyoba ari gitangaza tukifuza neza yuko inyungu z'igihugu arizo zoje imbere iruhande y'inyungu z'abantu kuko iza nkuko twariko turabivuga n'ishirahamwe rihambaye cyane ku gihugu murazi yuko ubushakashatsi bwose imbuto zose zirobanuye ari izabu ibisuzuma ibintu byose bituma ibifungurwa igihugu gikoresha biboneka bimeze neza ari izabu reka nibitegwa bishasha ni izabu kandi tegeza kuronka amatongo ibikorera ko rero twibaza neza yuko amatongo isanzwe ikorera ko igomba kuyagumana kuko ari ugwego ruhambaye cyane mu gihugu ntihagire rero umuntu yofata inyungu z'igihugu ngo azikuze inyungu z'umuntu kuko nitwibaza yuko hari cyo byahava bifasha igihugu turasavye rero ababijejwe uhereye ku mushikiranganje w'uburemye n'ubworozi ukaja ku mushikiranganje wiga cha leta eka n'abari mu nzego z'igihugu hejuru babikurikirane kugira ngo inyungu z'igihugu muri rusanga arizo zije imbere ntihaje imbere inyungu z'akagwe k'abantu cyangwa inyungu z'umuntu rero murabizi ko icyo kigo yiza bugifise n'ibisata ruguru hagati mu gihugu ko ubuhombe bwo bari bwinshi cyane
Gabriel Ufiri akaba yaganiriye na mugenzi wanje Bonfise Niyongere tubonere makuru twabateguriye impunzi z'abarundi bo mu karere ka Huye ni mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda barafise ibibazo bikomeye cyane byo kurihira abana babo amafaranga y'ishure igihe bahejeje igice cya mbere cy'amashure abahora babafasha nibaheza ngo babandanye babafasha uko amafaranga bayiyongereye urongoye impunzi amenyesha ko icyo kibazo kimaze kumurengera ni nkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
Akarere ka Huye ni kamwe mu burere bw'u Rwanda bwakiriye impunzi z'abarundi kuva mu mwaka wa 2015 muri ako karere muri kino gihe ababyeyi benshi barafite ingorane zo kuriha amafaranga y'ishuri bikiri mu gice cya mbere bita 9 cyogereranywa na fondamental mu Burundi amafaranga bakiri make ariko iyo bateye intambwe amafaranga ariyongera cyane ku buryo ari impunzi nkeya zishobora kwishyura nk'uko uno muvyeyi avyigana na Radio Inzamba gateka kawe
twebwe utugishikino nk'ubu nihaye kwa Karoro jewe abana banje tugishikino biga muri 9 muri 9 biga bataha mu rugo tukagerageza umuntu akafata baza mu cuti n'abagenzi tugafashanya nk'abarundi hari abagerageza bakadufasha bakatwishura iyo 9 bishura amafaranga make cyane mugabo kubera baba batoya amateste ya leta bakaca baburiya nta muri leta muri mu ma ecole interne hariho ze bazizimbye hariho yitwa ikwishura make ni 90 izishwa hanze nzikana kujana 20
uno muvyeyi we wareza abana batatu b'impfuvyi amenyesha ko ataronsa bamufasha vyamaze kumuta kuwa amazi
aba bana sanga dufise hano tureze biga muri amashuri bakunze kwitanga 9 biga bataha ariko iyo mazogira amahirwe bagatsinda ikizamini cha leta aho leta ya Alliance cyo dusanga amashuri azimbye hanyuma tuba dufite n'ubushobozi bwo guhinduza umwana umuvane muri cya kigo umushiriro ku kigo kiri hafi aho yigataha kugira ngo ubone ngo wakwishyura amafaranga make ni ikibazo kitugoye cyane nta n'ukuntu tubona nyine tubisohokamo kwishyura Minerva y'abanyeshuri byatunaniye byatugoye kabisa
userukira impunzi zaho ihuye Vincent Nzisabira asaba bari basanzwe bafasha abo bana kudadehukirwa bakamenya ko ayo mashuri azimbye atari ababyeyi bayahisemwo ariko ko leta arirungika mu mashuri abana ifate ku manota baronse
biratugora rero kuvugira abantu nkabo kukorera uvugize nkabo bana ugasanga ba bana bazize ubwenge bwabo kuko babandi bahora dufasha ajuba ngo nababyeyi batwaye abana mu mashuri azimbye navyo bizindi mbogamizi tugira aha rero niyo turonse namwe mutwumviriza mukadushika nijwe aho yacitoshitse niho duca dusaba yuko mudufasha kuza mutahuza n'abafasha abatanga ubufasha bakumva ko amashuri mu Rwanda arazimbye ariko kandi hari ni intambwe dufise ku bana bacu baba bagomba ko bakugira amashuri meza kubera ubwenge bafise rero ibi nabyo biradufasha kugira ngo nabo abo dufashije bumve koko ko atari amashuri bamwe bita dolixe ahubwo ni amashuri nyine twovuga d'excellence kubera umwana abana biwacu baciye ubwenge ibi navyo biradutera intege turiko turakora ubuvugizi
mwamenya ko kugira abana leta yamaze kurungika ku mashuri bashobore guhindura ari uko umwana aba afise indwara zikomeye zemejwe n'umuganga wa leta aricyo gituma n'ababyeyi baba bashaka ko abana biga bataha kugira amafaranga agabanuke bidakunda ikindi usanga kenshi abo bana barungikwa mu bisata bitaba biri aho basanzwe baba
abana rero bari muri zo ngorane zo kuronka mu mafaranga y'ishure bakaba bagera ku 200 nkuko bishikirizwa na Vincent Zisabira rongoye impunzi aho ihuye ni mu gihugu cy'u Rwanda. Imbere yo gusozera n'amakuru tuyutse rero ko bagenzi bacu bane bamisha makuru w'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa mbere imisa 427 bafunzwe bakaba baciriye umunyoro wo gupfungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iadabu ringana n'umuriyoni umwe na senare nkuru y'igihugu ni mu ntara ya Bubanza. Abamisha makuru bakaba bagize ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ivyo amashirahamwe y'abamisha makuru n'abarani hagati y'akazi na muntu badashiba kwiyamiriza bagasaba nyabuna ko barekugwa atakirinze gusa Ninano rera makuru tukabategura kuno musi wa mbere cyo tuyasozerera ndabashimiye simwe afashe umunya kudukurikira nshimire bagenzaje mu rugana bafashe kwatorokanya inosa bw'Imana rimwe bw'ivyuma na mukengurukiya no makuru mwako mashikizo na Jean Bertrand da kuriyo kandi bifurije kuranirwa muri hose na butaha.